bandenya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Mu Burundi ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro istebu mu mfunyafunya cemeza ko ibice birenga 40 kwinjana vyingo zirigwa zitaronse ico zifungura.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari kubikemiro kubitigira 64 ibice 6 kwijana.
Unique Nicolas Ndayishimiye atwara ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi istebu mu mfunyafunyo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatu. Rekari kumbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu yageze hirya no kwisa ho polisi ya Nigeria yatabaye abantu bagera kuri 77 barimwo abana bari bamaze amezi bapfungiranye mu rusengero ruri muri leta ya Ondo iri mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Amakuru atangwa n'igipolisi ca Nigeria yemeza ko abatabawe bari bamaze amezi agera kuri 6 bugaraniye mu nyubakwa yo munsi y'urusengero rwitwa Hall Bible Belief Church. Bari bagiye kwiyugaranira muri iyo nyubakwa babwiwe ko bagiye kurindirirayo umuzi wa Yesu Kristo. Polisi ya Nigeria ikemeza ko naho abenshi mu bariyo bagiye ku bushake bwabo hari abatwawe ku nguvu. Umwigeme w'umuyabaga ari mu bari bamaze amezi 6 yabwiye itangazamakuru rya Nigeria ko yafashe ingingo yo kuja kwiyugarana n'abandi kwera abavyeyi biwe bamwegeza kure y'Imana kandi yifuza kubona ijuru. Abategetsi ba Nigeria batanguye gusaka muri urwo rusengero inyuma y'imyidogo y'abavyeyi babana bariyo. Polisi ya Nigeria ikaba yavuze ko yataye muri yo mipasiteri y'iryo shengero na bamwe mu bayoboke biwe. Abanyagihugu baharugwa mu majana bo ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum bierekanye basaba abasirikare bafashe ubutegetsi kubusubiza imyerekano yabipfuza ko ubutegetsi buva mu minwe y'abasirikare injye munsi wayo wa kane. Kwa kane w'indwi heze abanyagihugu 9 nibo bamenyekanye ko baguye mu myerekano ishusha nk'iyo no munsi kwa Mungu igihe abajeje umutekano bagerageza kuyiburizamwo. Bamwe mu biyerekanye babwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko bazobandanya kwerekana kugera ubutegetsi bwatembagajwe mu kwezi kw'icumi ko mwaka uheze busubiye mu minwe y'abasivile. Kuva ubutegetsi bwa Sudani butembagazwa n'abasirikare mu mwaka uheze amaze kurwa mu myerekano yo gusaba ko abasivile babusubizwa ko bagera ku 114. Ano makuru yose abageze hirya no ku isi ku ijwi Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ibice birenga 40% vy'ingo mu Burundi zirigwa zitaronse ico zifungura. Ivyo biri mu cegeranyo casohoye n'ikigo istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u Burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye. Ico kigo kivuga ko ubukene, amikoro make no kubura amafaranga arizo mvunyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura. Intarangozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Elo Jwirika neza.
Izo biharuro vyashizwe habona bimwitohoza ikigo c'igihugu istebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi. Ivyafatiwe kanini n'ibintu nkora mutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze service de base mu Gifaransa. Mu gihugu nk'u Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ikigo istebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ugufungura, kwivuza, kuronka akazi, ukurungika abana kw'ishure, uburaro bwiza, ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugurana na kubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nikolanda yishimiye umuyobozi mukuru wa Isebu yemeza ko muceganyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenyeye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushira abone icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwaye ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bari amashuri mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraca ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri. Ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri, bakavuga ati boba baheje kubera iki? Bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene, bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura, aricyo gituma mubona ko na leta iri kuragira imigambi kugira kaburira abana ku ishuri no kugira ngo abo bose baza baraheba ishuri cyo gitigiri gitere kigabanuka.
Mugabo hagaranije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho atanga ibitigiri byerekana idashikiriza.
Dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari ku bice ku bitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana, bica byerekana novuga ishusho y'iki gisata zimeze gute. Aho kuguki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyangwa nimba rimeze neza byisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Isebu avuga ko izigwa nk'ibyo ari ingirakamaro bose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza urakenuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Garuka rugamwe za kaminuza mu Burundi kwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma amateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze. Ibindi kuri no nkuru tubaza Thierry Ndayishimiye akoje ku Amerika i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka gwa kazoza gwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972.
Abantu bayagisha mu yindi biyago bishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabanye. Ariko igikuru cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bari
nta bintu birebire nabona byeza kumfasha cyahinduka nubwo mbona nyine ibyaheze byo ibyaheze.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza, abasigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Iki byabaye uwo byabaye ko ari igihaca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibinini bikaca bimusubiza hahandi hakera.
Aha tubanye neza nakuvuga ngo n'umutu n'umutunzi n'umutwa musanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu mu ishuri ubu turi hamwe twese twigira hamwe hayaho usanga umuntu azi ikintu kisatacha musanzwe mu kigo ahiwacu izo nta nicyo nanjye turi ikibanza kinini cyane. Sanzwe jeki mwana cho hindu, nuka mwako tuko hivadi. Mwurundi tuka mnyaneza kwa dofise, koko mwumi, koko kawa rundi. Hai masina huu kungene tukoza gufa, tukaza tuko angunyamu ni mwutu mwutu utitugale mbazuru, tukese mwumazuru hapibisero.
Naho bimeze gutyo kandi harugwaruka gwemeza kwizo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi kubwicanye bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira iyo cyangwa njya heje natwe bigwaruka bitizobikora tukamenya kizira
nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu inyene yagenze mu bisanzwe bigomba tumubiseve nuko ugerageza kwerekana ukuri kuvyabaye muri kahise.
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa Severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukuri kuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi, ariko niko mu byo mugwi umugaruka ko ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwa bwarapfuye gusumba ubundi, kandi mu byo twasomye cyangwa twumvise turabona yuko baba bahutu b'abatutsi barapfuye n'andi ho bifatiye hamwe kuri kuriranira byogenda neza. Nubwo gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahize bakabona icyabaye mu gihugu. Ivyo nivyo.
Kuri ibyo Kremani nziza icegera turongoye umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri kubwicanye bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abama bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzuba kaboze reka tuvyibagire Abarundi bacha bavuga ngo ntibagira nibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kirekire nwarombi ikinyiza abantu atari ntambara birashoboka ko igihugu kivuga kitireka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubigendere ko mugaho tubizi mugaho bifise intumbero.
Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda gahunda yo kwiteza imbere, ubu mu ikambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi. Izo mpunzi isabwa Ijwi rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka. Eric Bagirubusa yabagendeye.
Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka. Madamu Oliva Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye. Kanyange yabwijwe rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Kongo. Yemeza ko yatangiye acuruza inyanya, intoryi n'ubunyobwa. Kuri ubu Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye, Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi. Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi.
Inkomoko ivuyeho tuzakumva ko ari umushinga wajya mbere, nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari, wajya uguza mu kigo cy'imari runaka waguza miliyoni 2 bakagira ayo bakwishyurira, nawe ukagira uruhare wishyuriramo. Nongiye mba naragujije miliyoni 4 nishyura miliyoni ebyiri jya mbere nyishyurira miliyoni ebyiri nayo ubwo niko gutera imbere kwanjye
iyi mishinga abaterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe impunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza
ntago mbitinya rwose uko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabangura
wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi
yego njya hanze y'inkambi mfite inzu naguze miliyoni 12 mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza
Kanyange yabwijwe rya Amerika ko abarizwa mu kiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi bane mugenzi wa Kanyange ku ruhande niba hati Hakizimana w'imyaka 29 impunzi nawe Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bo bamariye
byadufashije kwiteza imbere cyane bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza kumva ko genatewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka
Hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagata nyishingiye ku mutekano muke
numva najya nakwiteza imbere nkagira ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari n'abaribonye twakwiye mu Rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo kishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu
ku rundi ruhande abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga Bwana Jafet Iranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere
icyifuzo nuko twese yatugeraho natwe tukaba twayebamo bakareba abantu bose urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari cyo yinjiza twebwe tutabona twinjiza urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyase bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho
leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose Bwana Kevin Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa
turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba zo mfashanyo zahagarara bayi bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa 11,000 byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose
nuko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza kuko ntunawuze ikiminsi hatse nuko bagikoresha neza ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro ikindi bakagerageza kwizigamira
imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gato 11,000 ihamaze imyaka 8 kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20 ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basagaho gato 300,000 bari mu byiciro bitatu abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 7,600 ku muntu abo mu cyaka 2,350 naho aho mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi Ahabdirusa jwi rya Amerika ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice kumugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ijwi rya Amerika tuandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Chauffe,
oui madame.
Umbona nagashaka tuzoba twashitse mu minota 30. Nukuri iyi namira komeye je si shaka kwicega.
Madame, si ugope atatulia. Ni Combo Taxi, mu 15 minute tutakwa traffic.
Urampumurije narinze ngo mpapa ncego. Urumva ndumumenyesha makuru ngiye mu nama ngira kamaro yo ngaha muri aka karere. Ahubwo ngira n'uyu mugabo tugiye mu nama imwe.
Sha, sawa ariko.
Yego. Umeze neza.
Yakamata.
Iyo video uri kuraraba kuri telefone yawe yagutwaye umutwe gucyo gushika husikegenya amenyo. Imeze gute?
Ngiro mu shoferi w'umunyabugare bo hubugome bwa bene wabo butugeze.
Ehe, meshi bari kufani?
Hari umuntu wacu wa police nza aka video. Karerekana umuntu wacu muhumu ari gukubitwa n'ingegera z'abanyabugucu.
Mananje.
Ubu ndahamya ko rwose atakiri muzima.
Yo, kweli, vraiment meshi pole sana. Unona ima siku vraiment jo insécurité batuye ko shofe mu bicwa.
Ndabizi neza ko mwebwe abanyabugo mutifuza kutubona turi bazima.
Oya nawe nturenze urugero. Nyereka basi iyo video nanje ndabe.
Mureba se.
Oya nokuri ku Imana.
Ariyo rakuntu bamugize.
Iyi niyo video ari kuravuga. Je kumenga ndamaze kuyibona.
Urabona kuntu zingegera ziri kumukubita?
Ahubwo ndabyibutse. Iyi video nta nahisi sana nibyo uri kuravuga. Iyi video yafatiwe rusangi. Yafatiwe mu kabara abantu bari ko baragwana.
Urabeshya madame.
Mbesha, ndaho umwe ubishaka je ndaza kuyibereka originale yayo. Iyi niyo kuva mu mwaka uheze. Nukure enda kurahi. Nuko nyene aba bantu bashizemo imiziki ngo nitwumve ururimi bari ko baravuga. Iyi video ivuga mu rurimi rw'iwacu cyo cyumva.
Kweli?
Nukuri kose.
Ibyo bintu uvuga urabeshya rwose ntabwo bishoboka. Umuntu apostinze video n'umuntu uzwi kandi wiyubashye wacu rwose. Ni yapfa gushyaho ibintu byose abonye pe.
None kumpaririza. Jesse mejeje kubabwira ko ndende mumenyesha makuru. Ngiye n'ubundi mu nama y'abamenyesha makuru bo muri aka karere. Nta kindi kitujanye tari kurabira hamwe. Ingira twoza turatanga makuru twabanje gutohoza neza tukamenya ko ariyo gutyo tukagwanya ibihuha. Nizo byonone imitwe y'abantu bigatuma banka abanyamahanga.
Ngiye rero ahubwo buramfite ubushobozi. Nasaba ko hakuba ku rukuta runini rutandukanye bugo na muhumuro. Burundu bigaciye byakagiye.
Monsieur, uko seriye kweli?
Muri sura bona nkina. Mwebwe abanyabugo nta muntu wabana namwe. Muri nk'ibirura bidashaka abanyamahanga iwabo.
None si uvuye.
Eh niyo mvuye niyo mpamvu mvuga ibyo nzi neza nyine. Harakarakana koragayo. Ariko niwe ne neza uburyo abanyabugo ari abantu babi. Na abagome mwabantu. Usuko numvise abantu bavuga ko hari abanyamahanga batwitse ari bazima. Barangije ngo baranabarya sha.
Gukajya.
Umva mbabwire mwabantu. Nta wundi muti uretse kubaka urukuta hagati yabugo na muhumuro. Nta kindi rwose cyakimuri ibibazo rwose.
Sasa ulisikia ndo balikwambia nibyo ulisikia. Mako antanambia kama uko kwa pale.
Nyine nabyumvise babivuga.
Ukubiona atamaki.
Bravo.
Ewa uruma sana.
Uruwa mbere.
Gose uri kunshimirije.
Urazi kintu ndagushimiye. Nuko washubuye kwihinduruka va mu muntu ugahinduka yanyo nibitega suku ugashobora gusubiramo ibintu utabanje gukwiyumvira.
Yese gasuku urabona mfite umuntu usongoye.
Akini. Ngoko nikulize swali monsieur. Ifi uteza weza panda muti.
Kuri yete. Ngo kandi ugiye kunuka. Urabona njewe ndingo njanja kuri ibiti. Eh?
Sonyo nasema saa ya seme ulikuwa taka seba tie kibambazi.
Bazaruguwa kergo osengiwe ni bashaka na matafari nza ya tanga.
Sasa, siku mwaya tu par example wana chengele kibambazi. Kwanza mina choka maita jengwa kata siku mwaya. Ngutako nina salimewa nafikia kwae na kutumika kwae. Akwasi kama shakua msereba nyatu yu.
se.
Oh, mana yanje. Reka ndaguhanura. Je nibaza yuko woshaka kugaheba burundu kumviriza ibyo bihuha bikubesha. Nize bikonona mu mutwe. Ireka nawe ucuba muri abo bantu bakwiragiza inkuru zitarizo.
Sesa.
Izo nkuru zitarizo nizo zitera kwikekana hagati yacu. Bikatubuza kubana mu mahoro.
Kama tele kuseta kusaidia sana.
Cari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na La Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano kaduce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize bara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumena Jo Diane ni nahaze ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fatuma Dimasikalala twe mu kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich so wie so chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich so wie so chachu. Ja, weil ich so wie so chachu. Mugutangi jambo, uwanya jihugu.
America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4
rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio ya